Imumbi zani radio isu ya Amerika bugiri Washington DC mukirundi ni kinyarwanda ifide ni yongabo abaramusa mugenzi wacu Arise Bigirimana dushikiriza makuru yo hijya no hino ku isi
urakoze Fideli turayahera ku bitero by'iterabwoba byabaye ndanse muri Afrika na cane cane mu karere ka Sahel abantu bashika babiri barishwe abandi batanu barakomereka ejo ku munsi wa kane inyuma yaho umwiyahuzi aturikije bombe mu nzu idandarizwamo ibinyobwa ku murwa mukuru Mogadishu wa Somalia kuko igipolisi n'ababyiboneye babivuze ubwo bunywero buri mu ihuriro ry'amabarabara ahakunda gukoranira abantu benshi mu buraruko bwa Mogadishu aho n'abajejwe umutekano bakunda guteramira bihereza ikawa nta washotse yigamba ko ari we yakoze ico gitero ariko muhari w'iterabwoba Al-Shabaab ushamikiye kuri Al-Qaeda yo wama wakoze ibitero ku basirikare hamwe n'abasivile muri Somalia ahandi havugwa iterabwoba ni mu karere ka Sahel muri Mali abakekwa kuba intagondwa zigendera ku idini rya Kiisilamu barateze umutego mwibarabara ejo ku munsi wa kane kurukurikirane rw'imodokari hagati mu gihugu bica abasirikare 15 hamwe na 34 bakomeretse 10 muri bo barababaye cyane nkuko byavuzwe n'igisirikare cyavuze ko ico gitero cyabaye mu masaha yegeye imbere mu gatondo mu gisagara citwa Duenza kiri mu ntara ya Mopti aho imodokari yari itezwemwo ibombe yasambukira mu zindi zari mu ibarabara ibindi bitero by'ibyihebe byabereye muri Burkina Faso ejo ku munsi wa kane icyo gihugu carongeye kuzindukira mu kigandaro aho abakekwa kuba intagondwa z'abayisilamu bishe abantu 49 mu gitero cyateye amakenga ku bushobozi bw'igisirikare ibendera ry'igihugu ryaramanuwe gushika hagati bikazomara iminsi 3 y'ikigandaro ku mabendera yo ku ngoro y'inama nshingamateka ku kirimba cy'umukuru w'igihugu hamwe no ku biro bya leta mugwa mukuru wa Gadugu nk'uko itorokanzo ry'amakuru ry'abafaransa AFP ryabyiboneye kibaye igitero gikomeye kigize 3 gikozwe ku basirikare ba Burkina Faso mu ndwi zibiri
Washington ijwi rya Amerika
tukiri muri Afrika ariko mu gisata cy'amagara y'abantu ishyirahamwe mpuzamakungu ryita ku magara y'abantu OMS mu karere ka Afrika yavuze ejo ku munsi wa kane ko hibonekeza akarenganyo ku ikwirakwizwa ry'incanco za COVID-19 ku isi umuyobozi wa OMS ku mugabane wa Afrika Matsidiso Moeti yavuze ko ibihugu bikize kurusha ibindi bigeze mu mugambi wo gutanga doze ya 3 yo guhagarika ubukare bw'ubwoko bwa COVID-19 bwiswe Delta ni mu gihe muri Afrika hari abatararonswa n'urushinge rwa mbere ariko Moeti avuga ko afise icyizere ko incanco zigiye gutangwa ku bwinshi muri iyi minsi isigaye y'ukwezi k'8 biciye mu mugambi COVAX uri kurarungika doze hafi imiliyoni 10 muri Afrika muri uku kwezi k'8 amakuru kuri Afghanistan ibihugu byo mu burengero bw'isi bisa n'ibitariko birugururira imiryango impunzi z'abanyafghanistan ziriko zirahunga igihugu hamwe n'izishwiragiye mu gihugu hagati ni nyuma yaho abatalibani bafatiye ubutegetsi mu buryo bwihuse amakungu atari yiteze Canada yavuze ko ishobora kuzokwakira abanyafghanistan barenga 200,000 babangamiwe n'abatalibani ariko nta kirangaminsi cyo kubatwara cyatanzwe leta y'ubwongereza yatangaje ku munsi wa kabiri kwizokwakira 5,000 uyu mwaka ku buryo mu myaka 5 bazoshikana ku 200,000 ubwongereza buvuga ko abo bazoba bagizwe n'abafashije gusobanura indimi bakorana n'inteko z'icyo gihugu muri Afghanistan leta zumwe za Amerika yo ivuga ko mu nteguro yayo yongereje 8,000 kuba yahora yakira
Arise Bigirimana urakoze kudushikiriza ayo makuru yo hijya no hino ku isi makuru yo mu karere k'ibiyaga binini
agiye kurangira umwaka Paul Rusesabagina yagirizwa ibyaha birimo iby'iterabwoba apfungiwe mu Rwanda ejo ku munsi wa kane umuryango wiwe wakoresheje ikiganiro n'abamenyesha makuru
buri ati biko batabaga mu gakira ariko kuri twashakaga kwerekana kongera kwerekana ku bakomeje kuviola a droise no mima uburenganzira bwe bwo kubona n'abavuga be
uyo ni Karine Kanimba umukobwa wa Paul Rusesabagina Leta y'u Burundi isaba iy'u Rwanda kuyiha General Major Godefroid Niyombare ivuga ko ari umukuru wabashatse gutembagaza ubutegetsi mu mwaka w'2015 ejo kuwa kane impunzi z'abarundi 170 zo mu ikambi ya Mulongwe iri mu buseruko bwa Repubulika ya Demokrasi ya Kongo zatabutse zigana mu gihugu cy'u Burundi amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini tuyahere mu Rwanda aho agiye kurangira umwaka Paul Rusesabagina yagirizwa ibyaha birimo iby'iterabwoba apfungiwe I Rwanda aho bamushigikiye bo bavuga ko ari ibibazo bifatiye kuri politiki ejo kuwa kane umuryango wiwe wakoresheje ikiganiro n'abamenyesha makuru mu gihe uyu munsi ariho hari hitezwe ko Sentare itangaza ibyavuye mu rubanza Paul Rusesabagina ubwiwe yaraherutse kwikuramwo avuga ko atazoronka ubutungane bukwiye muri cyo kiganiro n'abamenyesha makuru cyari cyatumiwemo kandi umwarimu wo muri kaminuza ya Chicago Endless Brian yigisha ibijyanye n'amategeko yagarutse ku kuntu Rusesabagina yavuyiwe agiye I Dubai aho yavuye aziko agiye I Burundi mu nyuma yaho akisanga ari mu Rwanda muri cyo kiganiro Brian yavuze ko bumvise ko Sentare yigize inyuma umunsi yari gutangariza ko ingingo yafashe ku rubanza rwa Rusesabagina Brian yavuze ko ivyo bigiye gutuma Paul Rusesabagina aguma mu munyororo ikindi gihe kibarizwa mu ndwi canke mu mezi mugenzi wacu Tim Ishimwe yavuganye na Karine Kanimba umukobwa wa Paul Rusesabagina atangura mubaza impamvu y'ico kiganiro n'abamenyesha makuru
twabiteguye kubera impamvu zinshi rimwe nuko twari tuzi bari bavuze ko bazanusa verdict ejo this Friday kandi barabihinduye bavuga ko bakeneye ko dutere ko bakeneye ikindi uwundi mwanya kugira ngo barajute kuri ku byo bazahimba buriya tuzi ko papa bazamugakira ariko kuri twashakaga kwerekana kongera kwerekana ukuntu bakomeje kuviola a droise no kumwima uburenganzira bwe bwo kubonana n'abavuga be n'ukuntu bakomeje kwinkuru n'ukuntu bamushimutse n'ukuntu bamutorture ariko n'ikindi nuko umwe mu bavuga be international mubiligi witwa Maître Vincent Lurquin ubungubu ari mu Rwanda yagiye kumureba yagerageje no kujya kumureba kuri prison baramwangira ubungubu rero twakoze iyo conférence de presse ari muri Mille Collines abantu bose bazi symbole yayo symbole ya hotel de Mille Collines kuri papa wacu ku byo yakoze alors abantu muri génocide abashyira muri hotel rero iyo sambale niyo twashakaga kukwerekana ko ubungubu abavuga bacu baracyagerageza baracyamurwanira baracyamuvugira natwe umuryango we turacyahari turacyavuga kandi ubungubu twashaka kukongera kubishyira hanze twerekane akarengane ka papa n'ukuntu guverinoma y'u Rwanda ikomeza kwica amategeko no kumugirira nabi no kugirira nabi umuryango wacu
uruvuze ko ejo ku wa gatanu aribwo urukiko rwari buzafate imyanzuro kurubanza rwa papa wanyu Paul Rusesabagina ariko bitakibaye no kuvuga ko urubanza rurasojwe burundu cyangwa hari icyo muteganya ko umwavoka agomba kubikoraho
ubungu abavoka bacu baracyashaka kumugiraho access n'abavoka babiri bacu bava mu Rwanda gusa bashoboye kujya kumureba baracyamwima uburenganzira bwe bwa defense yo kubonana n'abavoka be kandi ibyo rero byerekana ko verdict bazatanga nago izatangwa verdict izatanga ku muntu utigeze ugira uburenganzira bwo kuba represente par abavoka yihitiyemo donc iyo ngiyo byerekana ko na fair trial yari ihari kuba bakinaguza umwavoka we ngo ajye kumureba byo byerekana ko na fair trial ihari ko banga ko papa yidefenda ahubwo tukatuvuga nibaza niki batinya kuki bakomeza kwanga ko abavoka be baza bajya kumureba bamuvugira cyangwa kuba nuko anagira information kugeza ubu ngubu buryeyo abandi bavuga baje mu Rwanda bagiye kumurira muri prison bamwambura amadocument ye yose bakanga kabisoma bakanga kabireba kubera iki bashaka kumwangira information ni iki bashaka kumuhisha ni iki kindi ibyo byose turabyibaza kandi ibyo byose ni violation of international law violation of confidentiality between attorney and client
no kuvuga kurenga ku mategeko mpuzamahanga no kuba hatubahirizwa uburenganzira ko kubika ibanga hagati y'umukiriya no mu buranira
rero abajuge bazakora decision bazahitamo verdict bamukatire buriya imyaka ubuzima bwose ariko bazamukatira bazi neza ko nabo barimo barakora jugement ku muntu uri innocent wabaye n'uburenganzira bwe bwabaye yoye
ntabwo byabifanye isano n'uko yaba yarikwiye mu rubanza noneho
So yeah, kuko kuba ni nubwo yavuye mu rubanza ntabwo ari uko umuntu avuye mu rubanza ko bagomba kumwima kubonana n'abavoka be yagombye gushobora kubonana kwicarana n'abavoka be in confidence ubungubu baracyakomeza nubwo ministre de la justice Busingye yagiye kuri televiziyo yemera yuko yabyoye human rights watch bamufata dokimente banazisoma ibyo nani byabaye rimwe gusa barabikomeje n'ubungubu n'uyu munsi baracyabikora
mwakunze kugenda mugaragaza impungenge za z'uko papa wanyu ufungiye I Kigali ameze kubera uburwayi mukunda kuvugana n'ibihugu cyangwa se bagahagarariye nk'inteko nshinga amategeko y'ibihugu by'Uburayi n'Ububiligi mu buryo bwihariye ubungubu ibyo mwavuze ibibazo mwababwiye babikoze hiki
ubungubu the pressure is increasing
gito tucyariyongereye
abantu barabibonye bose kuba bakoze iyo process public kuba babishyize kuri YouTube abantu bose ngo bakurikire byatumye rero isi yose abantu n'abantu n'abategetsi bo mu Bubiligi nabo muri Amerika bakurikira iminsi yose na isegonda zose ziriya zariya rubanza bakabona n'ukuntu babeshyeye papa n'ukuntu bamwisha amategeko uburenganzira bwe ubu ngubu byarabonetse nta wundi muntu bashobora kubeshya ngo babyemere n'igihe cyageze kugira ngo bamurekure atahe
Karine Karimba ndagushimiye cyane kuba wemeye kuvugana n'Ijwi rya Amerika.
Murakoze cyane Tim.
Tugushimire Tim.
Turabasuhuje bakunzi banywanye n'Ijwi rya Amerika. Dukomeze dufatanye kubona amakuru agezweho kandi yizewe twasangiza abatwumva. Kubera iyo mpamvu turabasaba kutugezaho amakuru, amafoto n'amashusho mubona aho mutuye, aho mukorera, aho mwiga n'aho mugenda. Natugezaho n'ibitekerezo hamwe n'ibyifuzo mufite byadufasha kubanogeza. Mwakoresha urubuga rwa Facebook VOA Radio yacu cyangwa nomero ya WhatsApp ikurikira. Akamenyetso ko guteranya 1 2 0 2 4 4 1 9 3 1. Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Ukubikire mu Burundi aho leta y'icyo gihugu isaba iyo Rwanda kuyiha General Major Godefroid Niyombare umukuru w'abashatse gutembagaza ubutegetsi mu mwaka w'2015 umushikiranganji wa mbere Alangi Yome Bunyoni yaraye abitangarije abamenyesha makuru I Bujumbura ibindi kuri inkuru na mugenzi wacu Tie Claver niyo nkuru
umushikiranganji wa mbere Alangi Yome Bunyoni yashikiriza ko leta y'u Burundi yifuza ko umukuru w'abashatse gutembagaza ubutegetsi mu mwaka w'2015 yofatwa yari hose agakubitwa intaye mu gahanga Alangi Yome Bunyoni yavuze ko leta yiwe ifise amakuru akwiye ko Godefroid Niyombare ari mu gihugu cy'u Rwanda acasaba ko icyo gihugu cyo mubanungikira nk'uko giheruka gutanga abandi bagwanya leta y'u Burundi bagera kuri 19
Burundi n'u Rwanda ibintu byo gusubizanya inkozi z'ikibi byamye biriho kuva kera nigiye twaye muri crise 2015-2016 inkozi z'ibibi zaba ziri mu Burundi twarabisubije abanyarwanda abanyarwanda baraduhaye abantu abandi barabatwima bivanye n'ingene nabo ndabona ibyabo parapolo y'u Burundi kuba twima rero batubwiye nabi nacyo gituma twagumye twensisita tuvuga tuti nimubaduhereze baraduhaye igice gitoya bafise abandi benshi harimo n'abari bateguye za kudeta n'ibindi bakiryanye ko cyangwa bakinyegeje birasaba ko nabo nyine babazana kuko natwe twadufite abantu babo tuba twarababahaye abari barubanje kudeta guhera kuri General Godefroid Niyombare n'abandi bakorana bashyikiye mu Rwanda bashyirwa nk'abami ibyo birazwi ntacyo gukora mu Rwanda ngo bavuge ngo twebwe abaroni nitwokimenya kuko natwe dufite inshuti tuvuga ururimi rumwe ibyo rero ni ibintu bisanzwe bigaragara ni migenderanire iyo yageze nabi hagati y'ibihugu icyo cyose kandi rero birasaba yuko kiva mu nzira ariko imigenderanire irashobora kuba mibi kubera imikorere mibi y'ubutegetsi
mu kiganiro yahaye abamenyeshamakuru uwo mutegetsi yaboneyeho n'akaryo ko kwishyura amashyirahamwe mpuzamakungu akingira agateka kazina muntu arenga 40 yituye ONU kuri uyu wa gatatu yerekana ko muri icyo gihugu agateka kazina muntu kasubiye guhonyangwa bikomeye
iyo ibyo bisata biriko biratunganiriza wa n'igihugu byisunze amategeko ningira kabiri gica kiza gusasagaza agateka iyubahirizwa ry'agateka kazi na muntu harabaye rero ikiyago cy'indenza rugero cyashyizwe ku Burundi ku bijyanye n'ibyo agateka kazi na muntu kuko ibihano byari byafatiwe leta byari cy'akarengane kuko leta ntiyigeze irera amaboko mu gukingira bene gihugu no mu guhana abo bose bagiye bahungabanya agateka kazi na muntu atakurabira uyu cankuriye ajya amashyirahamwe rero iyo yanditse ntiyabeshe kuvuga ko mu Burundi umuntu ashobora guhura n'isanganya agahwera cyangwa akicwa kuvuga ko mu Burundi umuntu ashobora kurenganya mugenzi we ntibisigure ko agateka kazi na muntu kaba katubahirijwe koreka kubahirizwa mu gihe ibyo byoba leta ntihagire ikikora ariko nta na rimwe leta yigeze irera amaboko turashima leta z'ubumwe za Amerika turashima francophonie n'ibindi bihugu bimaze kubona yuko biriya bihano byari byarafashwe karakarenganyo bakabikura
arengiyo mebunyoni muri icyo kiganiro yabonetse akeye mu maso yambaye ishati yera ikaravati itukura na costume yirabura mu kuramutsa abamenyeshamakuru bari bahari yashimiye imana kuko ikimukingiye amagara atwenga twenga yongeye koko kugeza ku isa icyo kiganiro cabereye ko yarameze neza aha yari kwakura amakenga kuvyari bimaze iminsi bivugwa ko amagara amukitse icaje kunyura ibintu n'itegeko ry'umukuru w'igihugu ryatewe ko umukono mu ntango z'iyendwi rigena umushikiranganji w'intore y'agati mu gihugu n'umutekano ko ari we yomusubirira mu kurongora ibikorwa bya leta mu gihe bunyoni yoba afatiriwe iri tegeko n'irigenga ibikorwa bisanzwe bya leta reglement d'ordre intérieur mu gifaransa aha abatari bake nk'abaharanira agateka kazi na muntu byarabateye amakenga Pacifique nini nazwe atware ishyirahamwe FOCODE yanditse urwandiko rusaba umukuru w'igihugu kubwira Abarundi iyo uwo mutegetsi amaze iminsi mu kiringo kirenga amezi abiri ataboneka yamara muri icyo kiganiro bunyoni yavuze ko mu mezi aheze ibiro vyiwe byari bimaranye iminsi akazi kenshi ko kugenzura ishyirwa mu ngiro y'imigambi ya leta Pierre Claver Niyonkuru Kigali kubyijwe rya Amerika
urakoze Pierre Claver
wanyu mu ntara hanyu mu ntara
ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania mu Rwanda muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo
hanyu mu ntara
nakajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba ni kambi kugira yagira abantu kwabayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose
hanyu mu ntara ni cyanyu
Tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya Amerika. Ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu, kuviza inzwi gushikiza inzwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Kwa kane impunzi z'abarundi 170 zo mu kandi ya Mulongwe iri mu buseruko bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zahungutse zigana mu gihugu cy'u Burundi ni inkuru y'umumenyesha makuru w'ijwi rya Amerika Vedaste Ngabo ari Mulongwe
izi mpunzi zahungutse ku manywa kuri uyu wa kane zanyuze mu nkambi ya Rusenda aho zigiye gutegera ubwato buzazijyana mu mujyi wa Uvira ano nzira kujya mu gihugu cy'u Burundi zivuga yuko zishimiye guhunguka kuko zari zirambiwe n'ubuzima bubi zari zibayemo mu buhungiro Nzoyihaya Nadine namani rakiza deo nizimwe muri zifunze zahungutse ziva mu nkambi ya Murungwe zivuga yuko ari byishimo byinshi kuri zo kuba zihungutse kuko ni kenshi zifuje guhunguka ariko ntibyakunda
ndanezerewe cyane kuba bemeye kudutahura mahoro hari abenshi bifuje gutaha bamwe baragiriye ingorane mu nzira barafunzwe abandi barambugwa ibyabo ariko twebwe turanezerewe kuba twifuje gutaha bakaturekura kandi twari twariyandikishije kuva kera kuva mu kwezi kwa kabiri banka kutujyana ariko ubu turashimye kuba baturekuriye tukaba dusabye yuko n'abandi bifuza gutaha mwaguma mudusabira bakabarekura kugira nabo bataye kubaka igihugu cyacu leta mbyeyi
hari hahetse igihe kiregire tutekera imizigo baduhenda ngo tuzogende ejo ngo ku itariki 17/15 ariko ubu batwibutse ndibaza ko bigira bigende neza sinzi ko mu Burundi tuzagushika ayo mahoro twari tuhakumbuye rwose
nta nyungu Melania ni umukecuru w'imyaka 60 y'amavuko yahungutse ava mu nkambi ya Murungwe azajya muri komine Gihanga yo mu ntara y'Ububanza yifuza ariko leta y'u Burundi yabitaho nibagera mu gihugu cyabo cy'amavuko
turashimye cyane yuko baduhunguye n'amahoro none turasabye yuko natwe mutwakirane n'amahoro nico ndiko ndasaba kandi tumaze imyaka myinshi turi ino mu buhungiro ni kongo inzu zacu zaramaze gusambuka ntacyo dusanga icyo twifuza yuko ngo dufasha tukaronka natwe mukadusanasanira ingo zacu
Mfurakazi Matile yishimiye kuba avuye mu buhungiro ariko asaba leta y'u Burundi kubafasha ibo bafite indwara zidakira nkuko bari basanzwe babafasha mu nkambi
twarabapebesi twafashwa nitwaye tuzi kwihereza ibyacu twafashwa none n'ubundi naho tugiye nyene bakomeze kudufasha nk'uko tubisabye turaba pebesi atacyo twihereza ariko turashimye yuko iyo tugira tuje batwakire n'amahoro badufashe neza batwakire neza nk'uko tugiye n'ukuri Imana idufashe kuko twarasize imiryango ngaho turashyira imiryango mu Burundi twatumaze igihe cyinshi tutabonana n'iyo miryango
umuyobozi userukira komisiyo y'igihugu ishinzwe impunzi mu nkambi ya Murungwe Bwana Didier Mwangala avuga yuko kuva inkambi ya Murungwe yubakiwe aribwo bwa mbere bahunguye impunzi z'abarundi aho avuga yuko kuri uyu munsi bahunguye impunzi 170 ziri mu miryango 40 biteganyijwe yuko ejo kuwa gatanu ari izi impunzi zavuye mu nkambi ya Murungwe zizurira ubwato bazijyane muri Uvira hamwe n'izindi mpunzi zo mu nkambi ya Rusenda zirenga 150 kuko bitangazwa n'umuyobozi wa komisiyo y'igihugu ishinzwe impunzi mu Rusenda Didier Numbiwanumbi mwumenya yuko ejo kuwa gatatu kandi niho komisiyo y'igihugu ishinzwe impunzi muri Congo hamwe na ASER batahukanye mu gihugu cy'u Burundi impunzi z'abarundi zari mu nkambi y'agateganyo ya Kavimvira 449 muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo habarirwa impunzi z'abarundi zigera ku 44 Vedas ngabwo kubgaragijwe ijya Amerika imurongo y'umutara kivuye
urakoze Vedas
Mu munsi umwe gusa uramenye makuru ya Afrika kuri radio ijya Amerika buri munsi Kurikira video y'umunota umwe ku ijwi ijya Amerika Ni ku rubuga rwa Facebook rw'ijwi ijya Amerika adresse ni VOA Radio yacu Video y'umunota umwe gusa inkuru nyamukuru kuri Afrika Radio yacu
Abarundi cyo kimwe n'abanyatanzania bakora ubucuruzi baciye ku mupaka wa Mugina baragabanutse mu mpamvu zibitera harimo amafaranga barihishwa bipimisha virusi ya corona bamwe muri abo bacuruzi bahitamwo gukoresha inzira za magendo Inguru y'ijwi rya Amerika yabateguriye yifashishije inshuti zayo mu Burundi murayishikirizwa na Desire Hatumimana ari mu Rwanda
mu gihe umupaka wa Mugina uri hagati y'ibihugu by'u Burundi na Tanzania wasubiye kugurwa haraheze iminsi icibonekeza nuko uruje n'uruza rwagabanutse cyane ugenderanije nuko vyahoze ikiza cha COVID-19 kitaratera reka n'inkingo yafashwe na leta yo kurihisha amafaranga ku gipimo cha COVID-19 ntiyashimishije abadandaza baca kurangurira ibidandazwa byabo mu gihugu cha Tanzania abadandaza bavuga ko ari umurengera kuri bo bigatuma akazi barangura gacumbagira
mu kuvuga iyo ngingo twarayakiriye nk'uko byabayitegeko ingorane zihari ni uko nk'abatanzania binjiye mu Burundi bari ha madorari 30 tukacabonekana rero yuko umurundi nawe yinjiye muri Tanzania baca bagira ishavu bakaca baka amafaranga ndengarugero 1,600 shilingi bisunze bavuga yuko nabo nyene abatanzania binjiye mu Burundi ko bari ha amahera menshi dolari 30 sinari kunshura kwinjira ku buntu
iryo gabanuka ry'ingenzi zica kuri uwo mupaka riremezwa n'abajejwe kugenzura uruja n'uruza rw'ingenzi hagati y'ibyo bihugu bibiri ariko bakaba batashimye gutanga ibitigiri kuko biza birahindagurika inkurikizi rero zatanguye kwibonekeza aho bamwe batanguye guheba urudandazwa bahora bakora bagasaba ko amafaranga y'icyo gipimo yokugwaho bakabandanya kurengana nk'uko vyahora
ingaruka irabaho kuko mahera ya Tanzania ari hejuru ugacushira ko azuratanga nkawe ya covid ukongera ugashira ko ayo bakwaka Tanzania urumva ugiye kuragura nta kanyugo bukironka twose bayuko ayo mafaranga bo yakuraho umuntu agacha nkuko yahora arengana kare hamakara ayuko yoronka kanyungu agiye kurangura kuko nkubu umuntu usanga akora ho mba ntacaronka nico gituba benshi imbere bahize no kujabuka
umuvugizi w'ubushikiranganje bw'amagara y'abantu no kwirindikiza ruho nyanganda sida Jean Bosco gira kwishaka amenyesha ko ayo mafaranga atari umurengera na gato nk'uko abo badandaza babivuga uravye amahera akoreshwa mu kugura imiti n'ibikoresho
twabamenyesha yuko iruhande yo gupima kumbure hari icyo abantu batazi nuko twaharuriyemo ko nuba atowe icyo kiza bashaheza akaronga umuti ku buntu si gupima rero gusa byo musanze mu ndabizi ko haba gupima hasanze hakoreshwa ibikoresho ndetse n'amareaktive ibyo byose bigugwa amahera boheza rero bakabitabura ko ari ahubwo guterera ayo
kubijanye naho nuko uruja n'uruza rwagabanutse kuri uwo mupaka biturutse kuri aya mafaranga barihishwa gira kwishyira kasi kwa bibona amenyesha ko inkurikizi ziva kuri icyo kiza ziri mu bihugu byinshi byo ku isi n'Uburundi budasigaye inyuma
niko bifata uko kuko umanze mubenye ko hari haciye amezi atari make mbibe tugaye kuba rero zishobora kugurugwa urwo ruca n'uruza rugakunda murumva ko bwa mbere ari ingingo nziza yo gushima kandi byorohereza abakeneye kuzikoresha hanyuma ngiye kuraba ku isi yose kubera kino kiza kigihari dusanga uruca n'uruza ruragira ku ntambwe ariko nicyo tumwe rero no ku gihugu cy'u Burundi haracyari imvo nyinshi zijyanye n'icyo kiza
abadandaza baca kuri umupaka wa Mugina bariyemerera ko bahitamo guca mu nzira z'inywa bizitemewe n'amategeko kugira ntibarihe ayo mafaranga ariko akaba ari uguhitishamwo
ivyo nibyo bica biboneka nyene babonye ati none tuze kuriha amahera muri OBR kongere turiha amahera ya corona bese bashobaronde tuyira ku kinwangire ukashanga nawo ni babandi bace bagira bagira ingorane bihoranye n'abapolisi bategeye yo muko tuyira ukashanga barambuye utuntu twabo kugutinya kumbure byo baye ibintu bitomoye neza bo haciye neza bakagonga neza bakataha neza mu mahoro atangorane nico gituma rero abantu benshi bacha babitinya bagacha ku mibari bari
Buramatari w'intara ya Makamba Françoise Ngozirazana abasaba guheba iyo ngendo bagakorera mu muco kuko uzofatwa azohanwa hakurikijwe amategeko.
Guca mu kinyabi bihanwa n'amategeko. Abaca hajya ku Mugina benshi n'abantu bagira urudandazwa ruto ruto bajya kuramburira ikigoma nama n'abahanuye misi yose umutunzi wa cyane ni wa muntu yubahiriza amategeko. Nimba hari abantu bafise intumbero yo kuza guca mu kinyabi no bahanura yuko uhagarika iyo ngendo kuko hamwe bufatwa ndumva yuko bitoba bimeze neza cyane kuri uyo mwene gihugu ariko ari yungunganye
ibyo biruko mu gihe icyo kiza kitaratera abanyagihugu baho mu mabanda baje bukatacho bintu n'abakoresheje muri karengane ariyo ujirani mwema mu rurimi rw'Igiswahili ariko ntibarenga intara ya Kigoma iyo muri karengane yarishizweho inyuma y'amasezerano yabaye hagati y'ibihugu by'u Burundi na Tanzania mu ntumbero yo gutsimbataza imigenderanire umupaka wa Mugina uri mu mipaka y'u Burundi ihita cyane uri ku kilometero 45 uvuye ku mugwa mukuru w'intara ya Makamba mu bumanuko bw'igihugu muri komine ya Mabanda ihana urubibe n'intara ya Kigoma mu gihugu cya Tanzania umupaka wa Mugina cyo kimwe n'uwa Kobero yuguruwe muri ruheshi mu mwaka 2021 inyuma yaho hugururwe uwa Gatumba iyo mipaka yose yari yugawe muri nzero itariki 11 mwaka 2021 mu ntumbero yo guhangana n'ikiza cha COVID-19
radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda inshuti banywanyi naha makuru y'aka kanya garukiye mugira umunsi mwiza umunsi w'amahoro n'amahirwe